radio indundi culture amakuru mu kirundi.
Alice ndayizeye
ndabaramugire ntuti bakunze ndabaye ikaze mara makuru y'ikirundi tugiye kubashikiriza amakuru agizwe n'ingingo zikurikira. Hari abantu bashika 10 bakomerekeye mu isanganya ry'imodoka yunguruza abantu yo mu bwoko bwa Coaster yaguye mu kiyaga Tanganyika ku mugoroba uyu wa mbere. Indwara ya suna y'inkimaze iminsi yibonekeza mu makomine amwe amwe y'intara y'Ibitoke zishika kuri 20 akaba arizo zimaze gutorwa ko iyo ndwara. Imwe mu miryango ifitiye hamazu ku mutumba Kabumba zone ruyaga komine Kanyosha intara ya Bujumbura iratewe impungenge n'imigaga ibangamiye amazu yayo. Bamwe mu bashingamateka bavuga ko bafite amakenga ku bijanye n'ububasha bw'ababura matari mu itunganywa rishasha ry'intwaro co kimwe naho bwo kogereza ubutegetsi abanyagihugu bugarukira. Nayo mu nkuru y'inkino tubashikiriza iminsi yose ya mbere, uyu munsi tubaganira ibijanye n'ubwoko bw'ibibuga by'umupira w'amaguru. Mukanya inkuru imwe imwe yose ukwayo.
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaha ikaze, imodoka yunguruza abantu yo mu bwoko bwa Coaster yaguye mu kiyaga Tanganyika ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere. Amakuru dukura ngaho muri komine Nyanzarake avuga ko iyo modoka yaguye kubera ukwaga kwibarabara bivanze n'ibinogo. Abari bayirimwo ngo bakaba abagera kuri 10 bakomeretse bisanzwe, aho baciye bajanwa kuvurirwa ku bitaro by'Inyanzarake. Ibarabara ry'igihugu nomero 3 rikaba rimaze iminsi riteri mungenge abaricamwo aho batinya amasanganya kubera ibibuye biguma bibomokera muri iryo barabara bivuye ku bikorwa biriko birahakorerwa. Imwe mu miryango ifitiye amazu ku mutumba Kabumba zone ruyaga komine Kanyosha intara ya Bujumbura iratewe impungenge n'imigaga ibangamiye amazu yabo. Abanyagihugu bamwe bakaba barataye izabo ku gutinya ko inzu zabo zibabomokera, ko basigura ko iyo migaga inaboneka kuva hejuru ahanamiye uwo mutumba ari nayo ituma ibarabara ry'igihugu nomero 7 rizarira bomoka. Ubu Abanyakabumba basaba gufashwa n'ay'uburongozi bwa komine Kanyosha iyo ntara ya Bujumbura, busaba ababa kuhava mu kurindira ko hari ubufasha bwoboneka. Ni nkuru ya Audilo Nkejimana.
Ijya nzi yibona hake nta mwakira marayubatswe ni yifisire bakwere ijya fisire bakwere kigende.
Turi ku mutumba Kabumba zone ruyaga komine Kanyosha intara ya Bujumbura. Ni neza na neza ari mihani hanamiwe n'igice cy'ibarabara ry'igihugu nimero 7 Bujumbura agenda aheruka kubomoka mwaka weze 2024. Amwe mu mazahari yibonekeza ku imigaga, abaho bakavuga ko iyo migaga ifise inkomoko kuyatumye iryo barabara ribomoka iteye ubwoba baho.
Aha biragoye kose kuko mbe ejo bundi ntimwabonye nge nizomangaza ahantu zaba ubiravye sibisanzwe kubera ha ahari himanga emwe nini kose tiviye ruguru. Oyu mengo ni bintu bimeze nk'ivyamaho nyene.
Iyi fisiye rero iva ngaho muri ako gata kamanuku naje gituma zijyanze zose zajya hefu zasadaguritse.
Naho harabakihaba harabamaze guhunga kubera amazu yabo yababomokeye ko
nkajewe nimutse kubera iryo barabara ko nabahefu yaryo imvopo yarateye ibarabara rye ryari ko rirasiduka inzu iranyika cyangwa kuraho ndi mukani mukira handi ni mukintu kamese.
Abo Banyakabumba banegura ko kuva bataye izabo ata kintu barafashwa, bagasaba leta ko yo bagarukira ko
eka nuno munsi nta kintu nakime ndaronka kuva ni mukawa abazezwe intwaro barabizi barandisha hose na hasi daguritse hese bipfuye kwiri barabara nibaza ni bake barafashwa mu kigi tubayo ubuzima butoroshye bw'iki gihe nyene bigacha byitako ko kera nari ifisaho umugabo ubuntu abamanze kumpanuka z'iryo barabara. Ico dusaba ko leta yo rabi ikisuganya uko nifasha abanyagihugu
ako no vuga ko botera nyene amahera kugira bagume babandanya bakora usaba gaterirano.
Kuri ico kibazo umunyamabanga shingwa bikorwa ntayegayezo wa komine Kanyosha Prida baranyikwa wasaba bakiyaba kuhava kuko bimaze kuboneka ko uwo mutumbo bangamiwe n'ibibomoka. Ku kijanye n'ubufasha uwo mutware yemeza ko komine iri kiri ico kibazo hamwe nabo bafashanya kugira hafashwe abanyagihugu bataye izabo muri ico gice hamwe n'abahaburiye imirima muri ico gice ca Kabumba komine Kanyosha intara ya Bujumbura. Si ubwa mbere ibyo bibomoka bihitanye amazu, hambavu yaharugwa kurindwa aheruka kubomoka mwaka weze 2024 hari n'ayandagera kuri 5 nayo yari yarabomotse imbere yaho mu kwezi kwa 5 mwaka 2023.
Odilonke Jimana urakoze. Hari indwara y'isuna y'inka imaze iminsi yibonekeza mu makomine hamwe amwe y'intara ya Cibitoke izimaze kuyitorwa ko gushika ku wa 18/0 turimwo zirenga 20. Inka zigwaye zigwiriye mu makomine ya Rugombo, Bukinanyana na Mabayi. Aborozi bibaza ko yoba yaturutse kuzishogwa mu masoko. Ubuyobozi bw'intara bwihaniza uruja n'uruza rw'inka ziva mu makomine zija mu yandi kuva ku munsi wa gatanu heze. Idonidona Singeshimana akorera mu gice cy'uburengero.
Izo nka zigwaye isuna mu ntara Cibitoke zatanguye kwibonekeza ku bwinshi muri komine ya Bukinanyana, izindi zabonetse muri komine ya Mabayi hamwe na Rugombo. Nk'uko umuganga w'ibitungwa muri iyo ntara Cibitoke avyemeza, gushikiriza 18 ukwezi kwa mbere zimaze kugwara zirenga 20 inka zisanzwe zigaburirwa mu mpungore, ngo iyo ngwara yo yaturutse mu zishoka ku isoko nizo zigwaye nko muri Bukinanyana, kandi niho hari inka nyinshi zigwaye muri iki gihe. Kuva ico gihe abajejwe amagara y'ibitungwa basavye aborozi b'inka kuza baracunga ibimenyetso vy'iyo ngwara y'isuna kugira ngo bace batabaza hakiri kare maze zivugwe zitarasinzikara. Muzamaze kuboneka yuko zifise iyo ngwara hamaze kuvugwa ishika zitanu kandi ngo zarakize neza, n'izindi ngo biriko bigenda neza. Mu itangazo mu mategeko y'Cibitoke, Colonel Bizoza Kareme yashikirije amagarira aborozi canke abagura inka ko atanka yosubira kuva mu komine ija mu yindi canke ishogwa ku isoko kubera iyo ngwara ntirandagate. Abagura inka bakabaga canke borora ngo basabwa kugurira mu komine basanzwe babamwo. Izo kubagwa zitegezwa gupimwa kuko igwaye itayibwa. Iyo ngingo ikaba ngo izohava ifutwa mu giyo ngwara y'isuna y'inka yogwanywa igahera. Alex Nshimana, Cibitoke, Radio Nurikizi.
Ugwego gw'abashingwa amanza y'Ubujumbura rasaba ko intwari ishingiye ku mategeko yokomezwa mu Burundi kugira abantu baje baragirana ingorane n'ubutungane mu gihugu bagabanuke. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere, uwurongoye urwo rwego yavuze ko naho igihugu gushika ubu hari intambwe kiriko kiratera, hakiri ibitarakogwa mu bagira ingorane kubera ibyo bishikana ku karenganyo. Uwurongoye urwo rwego umushingwamanza Patrick Didier Nukuri avuga nk'ubwinshi bw'abanyororo buguma mu gihugu hamwe n'abana avuga ko bafunganywa n'ababyeyi babo. Tumwumviriza
mu byo urwego rw'abashingwamanza rukurikirana ubutungane bwiza kandi bushikirwa na bose, guhagararira no guteza imbere agateka kazi na muntu n'intwaro ishingiye ku mategeko n'ibintu bitarashikwako. Mugabo mwibuka igihugu turimo birashika ugasanga abakora ivyaha canke abagirizwa ivyaha basumba igitigiri cyategereza kuba kiri mu mabohero. Tuguma tubivuga, hariho abana usanga bafungwa, usanga badafatwa uko bitegekanijwe n'amategeko. Turakora ivyankenerwa vyose kugira igihe cyose habaye uko kurenga amategeko canke kudafata ingingo zibereye, abo bantu naho bataba bazibera mu mategeko mu rwego rw'ubutungane baronke gifasha. Gifasha rero sabandi n'abashingwa manza bacu, ariho abantu twakira iyo turiko turahanura canke dufasha, ugasanga imanza zabo zarononekaye kubera kutamenya. Iho rero ukumenya akamaro k'umwuga w'abashingwa manza bitera biba ku buryo uko vyari mu 1967 turavyo no munsi dusanga abarundi batabazi atari benshi. Ni naco gituma rwego rwacu rwiyemeje kwama rukora kugira ngo akarenganyo kagabanuke, habeho intwari ishingiye ku mategeko, agateka kazi na muntu kubahirizwe, ndetse n'ubutungane bushikigwe na bose kandi bubatunganirize neza.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture turabandanya n'amakuru yacu. Bamwe mu bashinga amateka bavuga ko afise amakenga kubijanye n'ububasha bwa baburamatari mu itunganywa rishasha ry'intwaro, amwe naho ubwo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu bugeze. Higwa kuri uyu wa mbere integuro y'ibwirizwa irabitunganywa ry'intwaro mu gihugu. Umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu ari umutumire mu nama nshinga amateka ishuye ko uburongozi bw'igihugu mu ntara buserukirwa na baburamatari. Ni nkuru ya Claire yakankundiye. Higu yo neguro yibwirizwa iraba ivyitunganyo ry'intwaro mu gihugu. Bamwe mu bashinga amateka bakaba berekanye amakenga yabo kubijanye n'ububasha bwa baburamatari.
Nariza amakenga rero yo kumenya ububasha bwa baburamatari urayo maserivisi ari mu ntara, ububasha bwiwe aho buva bukagera. Mugabo rero kubera ko basanzwe bafise n'ubushikiranganji bakurikira, hari aho usanga bigoye. Nyakubahwa umushikiranganji, n'imvano mwatubwiye yuko baburamatari ari wazobabazwa ibisata byose byo mu ntara bijejwe ubuzima bw'igihugu, ko mw'igenwa ry'aba bantu bazorongora bino bisata yuko baburamatari ko bazobazwa bagatanga icyanyu bagatanga proposition
umushinga mateka Martin ivyabandi we akabaza aho kidranye ibyo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu aho bigeze hamwe n'amafaranga azokoreshwa ahazova
ubona cyangwa abaze watu gejeje mwese makomere ku bubasha kugira cyukuri abemwe kwe kugira ngo kandi mwigera pero ufise cyo kirera iboneka
Kuri iyo myitwarariko umushikiranganda jeje intwaro yo hagati mu gihugu Martin Iteretse ishuri yagira ati
Urongozi igihugu mu ntara tugirwa na buramatari buramatari kwa premier ministre mu ntara ajya masebise de concentre abayatwara batete komisiyo bakabashikirangaje burya mutse gukorera mu ntara baca baronka amaserivisi na bundi mugabo twifuza yuko ibikorwa byose bikorwa muri komini kuba koordinasiyo y'intara yabo dinamije hanyuma reza akisiyo zikabera ubundi voluka mu makomini no
Naho biruko umushikiranganje Martin Iteretse ashikiriza ku iyo ntego y'ibwirizwa itazora inzego zijejwe umutekano nizo kwivuna abansi hamwe n'igisata cy'ubutungane
Claire Yakankundiye urakoze umugwe w'igihugu wigenga hujejwe gutegura amatora seni urashimishwa n'ingene muri intunganyo shasha y'intwaro abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatwa bibutswe mu vyerekeye amatora ugaranije no mu myaka yahera yamara mu nama y'abegwa neza amatora mu Burundi yabaye kuri uwa gatanu w'indwiheze abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatwa bo babona ko intonde z'ababitoje zoshigwa habona basigura ko mu matora y'imyaka iheze harabitiriye ubwoko bwabo umugwe seni uvuga kutegekanya kugiranira inama nabo kugira ibibazo byabo bitorega umuti idonido na Dieudonné Niyonzigamye
afatira kununganyo shasha y'intwaro izo nisungwa no mu matora giye kuba mu Burundi urongoye mu w'igihugu wigengujeje gutegura amatora seni avuga ko abanyagihugu mu bwoko bw'abatwa bibutswe Prosper Ntagwamiye atanga akaroro ko nko mu nama nkenguza amateka bazaba bafise ibice 30 kuyijana
rero abatwa nagira ndababwire mufise ibibanza bitandatu bitatu muri assemble bitatu muri senat uze ko muri senat babomore ni batatu kuri 10 muja muri 30% je nawe bvuga ntabwo muzabava musanga no muri biro muri yo atatirega ntinzi bake no gushimya indinganizo nshasha era bagaruki
nawo biruko bamwe muri abanyagihugu mu gihe bari bitavye inama yabegwa bose n'amatora yabaye ku munsi wa gatanu w'indwiheze babona ko inonde zaba bitoje bo muri ubwo bwoko zoshigwa habona kuko mu matora yo mu myaka iheze hibonekeje abitoje bitira ubwoko bwabo nkuko aha umushinga mateka Jean Baptiste Sindayigaya avyerekana
mwavuze ko muzomanika intonde z'abanyamigambwe bitoje mu bashinga mateka ariko bakavuga ko izabatwa zitazomanikwa twashaka dusaba nyakubahwa ko nizabatwa bose manika tukamya bitoje kuko mu 2010 yitoje nk'umutwakazi ariko dusangana mu mutukazi kandi manda yarayimaze rero byo byiza karama bakamukura
mwishiramwe rifasha abatwa kwiteza imbere no gufasha bari mu ngorane Abediade Action Batwa pour le Développement Intégral et Assistance aux Vulnérables ryo risaba umugwise ni kwerekana ibimenyetso byose by'amashiramwe yatanze abazitoza bo muri ubwo bwoko bw'abatwa uyu ni Nshiza ariramutswa
nabonye mwafishije ibimenyetso bitandukanye ariko amashyirahamwe nayo nyene arafise uko yitwa huko guki kugira ngo nayo mashyirahamwe y'abatwa muyashyira abona kuko byaduteye amakenga bamwe
kuri ivyo vyukumanika intonde urongoye umugwise ni Prosper Ntagwamiye aharatanga umuco
twazimanika ko ntimuzohiganwa kabutwa twakeneye kumenya intonde tuzobakuramwo
Umugwi w'igihugu wigenga ujeje gutegura amatora seni wemeza ko nkuko uzobonana mu migwi n'abanyamigambwe bazohiganwa uvuga ko utegekanya kugirana inama kugira ngo utorere inyishu ibibazo afise amashirahamwe y'abatwa 17 kuyarenga 20 niyo yatanze amazina y'abazitoza mu matora yimirije
Dieudonné Niyonzigamye urakoze igisirikare cy'u Burundi kiremeza ko amafaranga yabwirizwa guhembwa abasirikare baje mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu gihugu cha Somalia yamateba gushikubu hari abagiheraniwe agasigura ariko ko ibyo bifise mu ruhara n'ishiramwe ry'umwe bwa Afrika mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri uyu wa kane w'indwiheze bose umuvugizi w'igisirikare Gaspari Baratuza yabahamagariye ko barihanganye natakiringo n'igitigiri cy'abahera niwe asigura neza tumukurikire
muri Somalia nivyo ishyamwe y'ubumwe bwa Afrika n'iryo rironera uburyo kubegeranije guca bushikira abasirikare bagiye kugarukana amahoro n'umutekano w'ibihugu byose rero muri no minsi iheze byaragoranye ibanyarukije bagiye barahemba ibice bice mugabo rw'ubunabansi bushikiranga rw'ubunabansi kureka nabaze ku rugamba buguma buvugana n'ishyamwe rya Afrika kugira ngo buronse buce banyarutse bo rero biri mu nzira nziza bariko baregeranya mu buryo bubonetse bazo cyaba burungika kandi basobe barabimenyereye kwihangana barabizi kuko agashara kabo ngaha babandanya baronka hakaje naha kuhaziye kose bararangwa imigambi ya kandi kaza kameze neza iciza nuko batabaheranira kiringo risi twe tugitanga urumva ntava mu kiga ca leta yabava mu kiga ca leta niyo twavuga tuti ejo cyangwa igihe ejo mugabo nibavuga bati harabonetse bacu bakarungika nabo nyine ntibateba ama bagashitse mu mabanki ya hano mu gihugu cacu ntigateba buno nyine n'abasirikare bacu babimenyeshwa bagaca baza kugatora
none ntimwibaza ko bigite bagira amafaranga risho abutera kasha abasirikare
agashavu kiki ko igihugu cacu kibahemba neza amafaranga yabo kibategekaniriza bahita agashiruka gute umushahara wabo barawuronga boterwa nshavuni atari burundi bubahera bacu baza kwishyuza none ishyamwe rya Afrika
Radio Indoni Culture ayavugwa mu nkino
mwavyumvise n'umwanya w'amakuru y'inkino twamatubashikiriza iminsi yose ya mbere uyu munsi tukabaganirira ibijanye n'ibibuga by'umupira w'amaguru biri ubwoko bubiri urongoye igisata cy'abahagarikize mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi yerekana ko hari ikibuga gisanzwe hamwe n'icyakira inkino mpuzamakungu Evariste Murengera Ntwari agasigura ko ikibuga cy'umupira w'amaguru kidakwije ibisabwa ari aho bitera ingorane ku bakinnyi Murengera Ntwari kabona ko ababijejwe bofashanye n'abahagarikizi mu ntara kugira haje haruba ku bibuga bikwije ibisabwa inkuru y'inkino twayiteguriwe na Olivier Kwizera
ikibuga cy'umupira w'amaguru ni kibuga gitwara ahantu hanini kandi kibwirizwa kubakwa ahantu hitanguye nk'uko bishikizwa n'urongoye igisata cy'abahagarikizi mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Evariste Murengera Ntwari yerekana ko hari ikibuga cyakira inkino zisanzwe hamwe n'icyakira inkino mpuzamakungu
ikibuga gitiza kuba gifise uburebure n'imiburiburi y'imetero 90 kikagira ubwaguke 45 hanyuma hariho izindi ingero zacu mbuga zisununuye zidashobora kurenga uburebure gitakuba gifise imetero 20 ubwaguke kikagira imetero 90 ibyo n'ibibuga bisanzwe hamare agaca haza ikibuga gitaba gukinirwa ko umupira mpuzamakungu ntigishobora kujya munsi y'imetero 100 mu burebure bwacu bwaguke ntigishobora kujya munsi y'imetero 64 ama tuba tubona kandi ubundi muce les dimensions maximales z'ibibuga bikinirwa ko les matchs internationaux ntigishobora kurenza uburebure bw'imetero 110 hanyuma ubwaguke metero 75
ikibuga rero kidakwije ibyo bisabwa Murenge Antwara asigura ko bitera ingorane aha yerekana ko icyo waziga ku mukinyi hari aho kitaboneka
agira gucyo yo kwirukanze n'imbere yamenyereye gukina ku kibuga kinini akaza yisanga ngira ngo yamaze gushikira umunyegori ntabacinjije wa mupira ingene atera umupira ahereza mugenzi we ugasanga inguvu akoresha yishizemo koresha kuri cya kibuga cyari gikwije kumbe ari kuvuga gitoya imipira yose atanga ugasangira arenga hanyuma yansinzi ikibuga agiye ku kibuga kinini ya nawe yakore akinda ku kibuga gitoyi ugasanga ni kibuga kirengeje noneho tusanga wa mukinyi aca ruhakoresha nguvu nyinshi ni hamwe tusanga rero ekipe runaka ikinye minota usanga urukinye ni minota 90 ugasanga bakinye minota 70 bamaze gucika inkoko bereke bakoreye ikibuga kirengeje ibisabwa
Evariste Murengera Ntwari abona ko abajeje gushira ibibuga mu ntara bo kwitura abahagarikizi kuko bazi bijanye n'amategeko kugira abafashanye
uravunira akago abajejwe gushira ibyo bibuga mu ntara kanaka byiza turafise abahagarikizi biza amategeko y'ikibuga rero abantu ntibo kwiyadukiza ngo bafite gushira ikibuga kidakwije kandi hari abantu dusanga dufise mu ntara bose bizi by'amategeko y'umupira w'amaguru bo bafasha ushiraho ikibuga gikwije.
Ingero z'ikibuga cy'umupira w'amaguru ni ingero zishingwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru. Ikibuga gikwije bisabwa n'amategeko kibwizwa kujamwo ku mpande zose uko ari zibiri, abakinnyi bagera kuri 11.
Olivier Kwizera, urakoze. Nancu tibakunze turangirije no makuru twariko turabashikiriza. Shimire mwebwe mwese mwari muduteza abiri. Shimire Matiya abona Yesu yari mu buhinga bw'ivyuma. Mubandaye mbwire vyiza na Radio Indundi Culture. Murakoze.